nta mwanya afise kumenya ibyo muri kantine cyangwa ibyo
Ingurane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru ubatse naho ufise imbyaro zingana gute ni kubuja guma kubona yukumenga uri umucafu ibishobotse ya radio yo dufashe
nk'umuntu wasanga ariko arakubitwa azira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga umenga nta kimwe batwaye isanganiro
kaze mwese bakunze ibikiganiro ahiwanyu havugwa make Ahiwanyu havugwa maki ni kiganiro kibaha kanya ngo mutuyagire ayo makuru yabaye ngahi wanyu amenyesha makuru batamenye ngo bamenyeshe canke ayo makuru kubganyu atashikirijwe neza kuri radio isanganiro tugira tuti iyi bintu byiza bimenyekanye abavyumva barabifatira ko bikaba karorero gutyo iterambere ligashwara igihugu cyose iyi bintu bibi navyo bimenyekanye ababikora bari kubitagashi bakabiheba canke abagira ico bafashije bagahaguruka kugira ngo ibintu bihinduke umumenyesha makuru kandi ntashobora kuba hose canke ngo amenye byose kuri radio isanganiro rero tubasaba kuba abamenyesha makuru baho muherereye mukibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze
nuko rero reka ndabahe mwiriwe mubwo mwese muriko muradukurikira muri hirya no hino n'abari hanze y'igihugu n'umwanya wo kiganira iwanyu havugwa make ntangure nsaba imbabazi kuri n'umwanya warenze ko nuko rero n'umwanya wanyu kugira ngo mushobore kutubwira amakuru tutashoboye kumenya ariko arabera ngaho mu kibani wanyu canke twabashikirije ariko ntitwashobora kuyashikiriza neza nuko rero n'umwanya wanyu wamutubera abamenyesha amakuru aho muherereye murakura kuri 76 ubusa 83 amajana 933 canke kuri 64 ubusa 70 ubusa 70 Nikiganira hiwanyu havugwa make kuri miko muri kumwe na Elahira Koze François Kimana ni wari kuratuma ano majo bashikira kuba ngose umuga ukuri arangwa n'urucumu umuga ukuri arangwa n'umutima Hello yere ku murongo allo Oh la la yamaze kugenda niko ndabwiye kurera ikiganiro nayo wanyu havugwa make ndazi ko ariho benshi wi allo
Gute
na mahoro ninde twakuye
Yewe ndi technicien nakugera kungwa nayo
technicien
Eh akuri place igitega magarama.
Ego ngaho mu magarama gabatungwa nayo naye hema kuru tutashoboye kumenya ariko aravugwa.
Muisanzwe bena ariko ndavuga ibyerekeye ibyimu ya dankuba.
Mm.
Imendo utanga mu kimenyane.
Mhm.
Kubera kamana akamwana wa mama ngirankazo badaheze naho bazoza ni mushinga pe.
Nane gabatungwa nayo uvuze ngo ka mwana wa mama uwufatira kuki?
Genda bifata. Kubera aho mperereye amapota ahari. Nubwo ngiye kuraba ku bantu b'ababanyi banyi hiyo tubana bobo.
Halo. Batungwa nayo yamaze kugenda ku mburi yaga. Utunitensi kwa za kumukundira araheza garuki higaniro na iwanyu havugwa makirero mwamaze kuwatora nao nyeni kuisanganiro nuko rero mugerageze mushire mutu inite dukwiye kugira ngo mushobore kutubwira amakuru tutashobora kumenya ariko arabera ngaho iwanyu mwabyumvise yuko amenyesha amakuru badashika hose rero aho muherereye mutubera ijisho mutubera abamenyesha amakuru
Halo.
Halo. Inde?
Emmanuel Mwisare.
Ego, Emmanuel naye makuru tutamenye ariko arabera ngaho Mwisare.
Amakuru kenga ha Mwisare tuko turabona.
Eh.
Uhora wa limiteri uraduhengamiye gose cyane bitagira izina.
Uhengamye gute?
uronde umuntu n'umutora barakubwira ngo ari mu kibanza cyako nuwo muri kumwe rero mutubwira imbere kuri imiterikoreri bakadufasha ibintu byako n'ibisoko byanse byanse biratiteye ubwoba mbere biratubabaje rwose biraduhombeje cyane
ariko hafi y'aho uherereye hariho antene ya limiteri
iriho za manga za rusubi ariko nta kintu ziko biradufasha kwese yego kwese abantu bose amatelefone basa n'ababi
niyo yonyine no nifataho leo nifata n'izindi
leo byofuma
kumbure ego Emmanuel kumbure gashobora kuba araga akagorane k'ubuhinga gashobora kuba karahabaye ariko bariko baravyumva bazeheze babitunganye
sawa sawa murakoze
urakoze cyane nawe ego
Yano wafurwa twamye turaba mugawe
Halo riko murongo Halo lala yamaze kugenda Halo
Oyi ni sawa
Ego ni sawa namwe
Ego
Ninda twakuye ari hehe
Ndi mabuji ndi mukinama ariko amayinite ni make kuko aho tuko tuyagurira batubwira ko bidakunda kubera marete
Ego duga kwija mutubwira ayo makuru tutashoboye kumenya ngaho mukinama
aya makuru murayazi nayerekeye by'agatoro agatoro ubunisa babuna mitende ubu prema turashima bene gihugu bariyunguruza neza ibintu ni sawa
yego urakoze cyane rero mabuje
ikindi nacyo
yego
umuyobozi wa radio sanganiro araba atugaruka ni cyayiganiro mu diho wareye kime bare ne ya Birimana yakoresha
yego mabuje turi mu kiganiro hewanyu havugwa maki aho mutubwira makuru tutashobye kumenya aho aherereye aho muherereye yego Nuko ikiganiro na hiwanyu havugwa maki mutubwira makuru tutashoboye kumenya ariko arabera aho muherereye rero nuko mwakura kuri 76 ubusa 83 33 cyangwa kuri 64 ubusa 70 ubusa 70
Tima muri kigihe turimwo bakwiye kwiyumvira bakavibuzimu bakajibuntu ivyo vyose vyahamye biduteranya tukavyibagira tukanamarimwe twese turibamwe twese rimwe Sangia kabisina gahiye turabavandimwe turabavukanye turabarumi twese Fanure ningeso za tugejeje kure twame twamiza ku mutima twamacha kuiri ataso tugeza twese dukwiye kugwanira ubumwe n'amahoro Kazoza kigihugu chachu twame dufatana munda tujinama ningingo maze dusangiye byose ibisezerano ritazohera Barundi maze dukomeze ibikorwa vyiterambere kigi
sagare umunsi rimwe twese turi bamwe twese rimwe dusange akandi sinagahiye
tabonwa na bose chirore chubiza nangere abawe bakise Burundi nanje mise buramuko kirezi chasaruwe meza irukiro bwabo wibarutse amaku gukunda gushika gufa gukundo rwakundi yabo bose bagize imana bakakubamo shurwerimo teraneza zo gukunda gushika gufa guhongore rw'abarundi bose
Alo. Amahoro neza.
Alo.
Wi turiko turakumva.
Mahoro mahoro.
Amahoro cyane ni nda twakuye ari he?
Nashe miburo ndi bubanza.
Ego miburo naye makuru tutamenye ngahi bubanza. Alo. Miburo. Alo. Alo.
Alo alo.
Wi turiko turakumva miburo ati naye ahe makuru tutamenye ngahi bubanza.
Ndo ahe bubanza nakagasha gusa kapura. Fuwe.
Nta kavura kahari.
Ati karaguye kare kamazimisi katagwa. Ati kindi nacho kishasha nuko ubuvuriko birakoroka. Bebye nk'ibijumu ino kabaye no kubya umufuko ahora ku cyaro n'itanu bukeze ku 20
umufuko wiki
w'ibijumbe ibihumbi 70 ahora ku cyaro n'itanu umva nsa byakoroshe
n'ibihe bindi bifungurwa byakorotse none
sababi shora bata bashyize mu kumere tandukanye
Nimiburo hari bubanza atamakuru rero tutashoboye kumenya nuko imfungugwa nyinshi zakorotse ubu ziriko ziragwa amafaranga make yabagereranije no mu minsi heze ni kiganira hiwanyu havugwa maki mutwakura kuri 76 ubusa 83 933 cyangwa kuri 64 ubusa 70 ubusa 70 mutubwire amakuru tutashoboye tugiye kumenya ariko arabera ngahe iwanyu cyangwa twamenye ariko mukumva yuko twayashikirije nkuko bita atameze nuko rero n'umwanya wanyu kugira ngo muheze muyatubwire mutubere ijisho yaho muherereye nuko François Kimana ni wari muhinga bw'ivyuma uyu mwumva kuri micro ne la rira koze
Amakungu yosara tubwiza wamanye imisozi biyaya n'ibiyaga bigutatse Burundi rumutima wa Afrika zo gukunda gushika gufa Bawe bakwise Burundi Nanjye nkwise buramuko Kirezi chasaruwe neza Irukiro bwabo wibarutse Amakungu Yosara tubwiza wamanye Imisozi biyaya n'ibiyaga bigutatse Burundi rumutima wa Afrika zo gukunda gushika gufa Rukundo rwakundi abo bose bagize imana bakakubamwo Shurweri moteraneza zo gukunda gushika gufa Amakungu yosara tubwiza wamanye Imisozi biyaya n'ibiyaga bigutatse Burundi Lumutima wa Afrika zo gukunda gushika gufa Ruhongore rw'abarundi bose n'amajambo mfise yo kuguhaya Kayeye gacika ntibunge Weragijya basokuru Amakungu Yosara tubwiza wamanye Imisozi biyara n'ibiyaga bigutatse U Burundi Rumutima wa Afrika zo gukunda gushika gufa Byararera kuza Burundi bibondo byawe wibarutse Twese Abarundi tuzokugwanira tuguteza imbere mu mahoro Amakungu Yosara tubwiza wamanye Imisozi biyaya n'ibiyaga bigutatse U Burundi Rumutima wa Afrika zo gukunda gushika gufa zo gukunda gushika gufa
isazibene minota 47 kiganire wanyu havugwa makikira cabandanya nuko rero kuri micro muri kumwe na Elahila Koze Francois Kimana no ari kwatuma amajwi abashikira aho muherereye hose nuko rero murakura kuri 76 ubusa 83 933 cyangwa kuri 64 ubusa 70 ubusa 70 muri minota 11 dusigaranye gusa kugira ngo ikiganiro kirangire rero nahanyu kugira ngo mutubwire makuru tutashoboye kumenya ariko araberaho muherereye murazi yuko abamenyesha makuru batari bushike hose mubwire muce mutubere ijisho mukatubwira abamenyesha makuru baho muherereye mukatubwira makuru tutashoboye kumenya.
Inyoni ziririmba bihayagiye butore bwawe ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ngucurarange ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ngucurarange usane juru rishari kinyenye usana kaya gakoku mungoro usana mazi yumusarara ekusani mana yakungaye ekusani mana yakungaye Tahima, ewe burundu kutegomwe, akayaga kagucinya nino, abana bawe baguteraniye, ewe burundi ngira ndakuririmbe, ewe burundi ngucurara. Ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ngucurarange usane juru rishari kinyenye usana kayaga ko kumugoroba usana mazi yumusarara Ekusani mana ya kungaliye, ewe Burundi.
Nuko rero bakunze ba radio isanganiro namubwiye ikiganiro bakunze ikiganiro ayiwanyu havugwa maki n'ahantu rero duciye dusozerera kino kiganiro shimire mwebwe mwese mwatwakuye mukatubwira amakuru ariko arabera ngai wanyu utashoboye kumenya nuko shimire na mwebwe mwagerageje ntivyakunda utunite amarezo byose bikanka nuko namwe bwe mwese muri rusangi mwariko muragitega abiri ndabashimire muri rusangi nuko elahi lakoze ni jina yako ndabashikiriza ayiwanyu havugwa maki François Akimana ni we ari muhinga bw'ivyuma mubandanye mukurikira ibiganiro vya radio isanganiro
havugwa maki nta mwanya afise kumenya ivyo muri kantsi je ntavyo
Ingwana nzi wacu mukazi naho buri umugabo ufise ivyawe ruguru wubatse naho ufise imbyaro zingana gute niko buja guma kubona yuko menga urumucafu eh bishobotse ama radio yo dufashe
n'umuntu wasanga ariko arakubitwa azira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavugumenga nta kimwe bibatwaye isanga